Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Cyuti namwe bagenzi turi kumwe ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri uno munsi wa kabiri itariki zitandatu z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2016. Muri kumwe na Oriane Tangishaka teramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabaha ikaze mwese.
Igirire cabo gishika kujana 60 kigizwe n'abana 104 abagore 44 n'abagabo 12.
Uyo ni Emmanuel Bigirimana, umustanteri wa komine Buganda mu ntara ya Cibitoki, avuga ko Abanyekongo babandanya kwinjira mu Burundi bahunga intambara ziri hagati y'abasirikare ba leta ya Kongo n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Ni mu kanya mu makuru twabateguriye. Amakuru ku Burundi, igipolisi cy'u Burundi cemeza ko cyaronse amakuru ko hari bitero by'iterabwoba by'intagondwa bishobora kuba ku butaka bw'u Burundi. Umuvugizi w'igipolisi ariko asaba abantu kugumya imutima. Pierre Nkuriki yamenyesha ko abajejwe umutekano bafashe ingingo zose kugira inkozi z'ikibi ntizishike ku migambi yazo. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Igipolisi cy'u Burundi kimenyesha ko amakuru cyaronse atari yo gufata minenerwe. Umuvugizi w'igipolisi yabivugiye mu kiganiro hamenyesha amakuru kuri uyu wa kabiri. Hari mbere n'amambasade yari yashikirije mu minsi iheze ko ibitero by'iterabwoba by'imigwi yo mu karere bishobora kuba mu Burundi. Aha twavuga nka ambasade ya Amerika n'ubuserukizi bwa Canada bavuze ko ivyo bitero bishobora n'ukugabwa ku nyungu z'ivyo bihugu. Mu gisagara ca Bujumbura hagati wa polisi biboneka bongerekanye. Mbere abagendana amasakoshi baheka iyo biketswe barasakwa, eka no mu makaritie niko kuko. Umuvugizi w'igipolisi asaba abanyagihugu kudacira ikivuto, ariko Pierre Nkuriki yabasaba kurikanura.
Kuvaho ingabo z'u Burundi zigire mu bihugu nka Somalia hari umugwi witwa Al-Shabab wagumye uvuga yuko ushobora gukora ibitero nk'ivyo. N'ubu rero ayo makuru igipolisi cy'u Burundi carayumvise kandi carayakoreyeko mu gufata ingingo zibereye mu gukinga umutekano w'abantu n'ivyabo, haba ahantu hakunze guhurira abantu benshi kuko niho izo nkozi z'ikibi zikunze gukorera, haba mu gukingira ibibanza bimwe bimwe canke ibikoresho bimwe bimwe by'igihugu bishobora gutegwa n'izo nkozi z'ikibi. Rero igipolisi cy'u Burundi basaba abarundi bose gutekana. Inzego z'umutekano ziriho ziringaho kugira ngo zihangane n'ico cyose coza kiri buhungabanye umutekano w'abanyagihugu n'ivyabo. Ubushikanganje bugasaba abanyagihugu kuguma barikanuye ikintu cyose babonye bikese ko gishobora guhungabanya umutekano, bagasha batanga amakuru n'ingoga bajeje umutekano kugira ngo ingingo zibereye zice zifatwa ibara ritarabe.
Igipolisi kivuga kandi ko giherutse gufata umugwi w'abasuma babatekamutwe. Uwo mugwi ugizwe n'abarundi n'abakongomanu besha bantu kofise shirahamwe ribajana mu gihugu ca Australia.
Ni shirahamwe rero uravye impapuro berekanye zibagenga byo bari ryo muri Kongo. Wewe ugiye kubitura ukabahereza amafaranga baca bahindura izina ryawe bakaguhereza izina ry'igikongoman kugira ngo abantu basobe kumenya yuko uva no mu Burundi. Bagashaka gukorera dossier hanyuma bagashaka gusaba n'amafoto nabushaka ngo bashobora kuzojana canke ubashaka kuzogukwirikira mu nyuma. Bakanavuga mbere ko hari n'amashirahamwe mpuzamakungu nk'iyi bita OIM bakanavuga yuko na leta ico gihugu ca Australia ibirimwo ko ariyo ihezi gatanga amaviza. Murabona yuko ahabaza n'impapuro zanditse ko Australian government confirmation page yerekana ko na leta yavyemeye hari, ariko izi mpapuro zose ni za magendo baheza bakakuronderera.
Umuryango murihishwa hagati y'amafaranga ibihumbi 700 by'amarundi n'imilyoni 5 bitewe n'ubutunzi umuntu abafise. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 iryo shirahamwe ryari rimaze gukora amadosiye arenga igihumbi. Igipolisi gihamagarira ababeshwe kwitwara.
Aha rero ico twobwira abanyagihugu kubijanye n'ibi nuko ubwa mbere hoho bo kwiyubara aba bantu baza babahenda ngo bagira babajane mu gihugu cyangwa kiriya bakabaka amafaranga bakabaha n'ibintu vya magendo bamenye yuko ari ubusuma babashaka kubiba. Tukanasaba umuntu wese aziko bayarituye iryo shirahamwe bita AVVC karihereza amafaranga karihereza dossier ko yocaza nubwo dossier tu igipolisi kirungitse mutungane ko yoza ngaha akitura igipolisi kugira ngo aheza tunganirizwe abo bantu bishuzwe ayo mafaranga bivye abanyagihugu.
Abantu 9 barimo abarundi n'abakongomani niyo bafunzwe bagirizwa kwiba bakoresheje uruyeri escroquerie mu Gifaransa. Igipolisi gisaba abantu kwiyubara kandi ku bundi busuma umaze imisi bwibonekeza aho abantu babwirwa ko baronkejwe akazi canke batomboye amafaranga y'umurengera. Eloge Willy Kaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Abanyekongo bagera ku 160 nibo bahungiye kuri uyu wa mbere muri commune Buganda y'intara ya Cibitoki, bavuga ba mu ntara ya Cibitoki mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko, bavuga ko bahunga intambara ziri hagati y'abasirikare n'abanyekongo nabitwaje ibigwanisho. Murantunga, reka tubashikirize mbere ko tubashikirize inkuru, twateguriye na mugenzi wacu Fidelite Ishatsi yerekeye abakenyezi n'abigeme 322 n'abagabo 49 bakorewe amabi afatiwe ku bitsina mu ntara ya Makamba, vyavugiwe mwitanguzwa icese gisekeza ryo kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme muri iyo ntara mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi. Tega matwi Fidelite Shats.
Amari akora kwa bakanyaza nabigeme kuri ya mirije. Aba bakorera ya mabe kuri ya mirije. Muri komine
ya Yugo gukese giseketa y'imishimitandatu yari kugwanya aba bakoye kwa bakenyeze nabigeme n'ira makamba ryabaye kuri uyu wa kabiri ku komine ya Kibago muri zone kiyange. Muri aba bakenyezi 322 bahohotewe ahanini muri komine ya Kibago, bafatiye kuguharika kuhibonekeza nkuko bivugwa na zone ishimwe musenteri wa komine Kibago mu ijambo giwe gikaze.
Nuvuga ko ariho abafasoni 65 bari baharitswe, muri abo 35 bakaba turashoboye kwirukana abari baje kubaharika, hanyuma abandi bari birukanye nabo turabasubiza mu ngo zabo. Hakaba nabigeme 20 bari bafashwe ku nguvu, hariho abakenyezi 40 babayeho batamenya ukuntu amatungo y'umuryango akoreshwa. Turafise abagabo bashika 10 amatungo y'umuryango yashoboye kunyuruzwa nabo bubakanye.
Nabitigiri byahohoterwa bihari, urongo ihuriro ry'abakenyezi mu ntara Makamba Forum des Femmes mu Gifaransa amenyesha ko intambwe ikiri ndende kubera ko hariho abatarubakwa gushengeza mwe nayo mabi afatiye ugitsina. Donavine Niyonsaba.
Abakenyezi n'abigeme barakubagugwa, barafatwa ku nguvu, baranyagwa amatungo y'umuryango, baracumitwa ivyuma bitandukanye canke bagaturigwa, mbere no kwicwa bakicwa. Ariko ubonye agacerere kahari, womenga nta yariho. Abayakoregwa bakanuma nibo benshi. Inkuru kiziya yuko kunuma nuko havosanga bibatuntuza umutima.
Batarubahuka gushengeza abakoreye amabi, harimo abitegwa n'iterabwoba. Uyu musore aho muri zone kiyange muri komine ya Kibago avuga ko hari umwigeme babana yafashe ku nguvu maze abuzwa kwivugira hejuru.
Ni mubanye agiye gusenya ama acafarwa ku nguvu yaragerageje gutabaza baje baguma bamwamama kuko yo bicabicera hagufi. Abandi bakenyezi baciye bagerageza kumwamama ko atobandanya biduza hejuru kubera uwo mugabo yo shaka kumunyima kumugirira nabi.
Iyo minsi 16 yo kugwanya amabakoregwa abakenyezi n'abigeme yatanguye ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 ikazohera itariki 10 z'ukwezi kwa 12. Icivugo cuno mwaka ni twongereza inguvu mu kugwanya amabakoregwa abakenyezi nabigeme. Aho rero ikigo cy'iterambere ngingo n'imiryango CDFC mu ntara ya Makamba kimesha ko ikora kogwa utwigota yiduke mu kugwanya iyo mabi. Chanel niyo mwongere numuhuza bikogwa mu ico kigo.
Leta ntireza amaboko, reka namashira hamwe afasha leta ntareza amaboko, bama bakora iminsi yose kugira ngo barandurane n'imizi ayo mabi. Ubwa mbere leta yarashizeho amategeko arashiraho inzego zijejwe gukingira abene gihugu bose abakenyezi n'abigeme batibagiwe. Nashaka kubamenyesha yuko muri iyo minsi iheze itariki 22 z'ukwezi kw'icyenda 2016 umukuru w'igihugu cacu yarasinye rya tegeko rihasha abakora amabi afatiye itsina.
Wabatwenye ya Makamba ni ukuri gade abicishije ku muhanuzi mukuru wiwe amenyesha ko mu ntara arongoye bagiye gushira mu ngiro iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu yeruse gutega ku mukono. Aho mwomenya ko mu birimo iryo tegeko harimo kugwanya iharikwa. Aho ni mu gihe muri iryo tegeko umugabo agiye kwandikwa atazoronka uburenganzira bwo guhitamwo uwo yishakiye mu bakenyezi azoba afise, yamara ko azobwirizwa kwandikisha umukenyezi babanye ubwa mbere. Muri komine Kibago mu ntara ya Makamba, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite Ishatse. Tugaruke mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi, ariko ku kibazo cy'impunzi z'abanyekongo binjira mu Burundi abagira ku 160 nibo bahungiye kuri uyu wa mbere muri commune Buganda y'intara ya Cibitoki bavuye mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bavuga ko bahunga intambara ziriko zihuza abasirikare ba Kongo n'imirwi y'abagwanyi ivyo vyemezwa na mustanteri wa commune Buganda ni nkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Kumuhingamo uyu wa mbere ni abakongomani baturuka mu duce dutandukanye twigisagara cha Sange zone ya Uvira mu ntara ya Kivu y'ubumanuko turi mu buseruko bwa Republika iharanira demokarasi ya Kongo binjira ku butaka bw'u Burundi mu ntara ya Cibitoke batumbereye muri commune Buganda nkuko byemezwa na mustanderi w'iyo commune Emmanuel Bigirimana yemeza ko abo bakongomani bahunga intambara ziriko zihuza abasirikare ba Kongo n'imigwi y'abanyekongo wo mu bwoko bwa Mayimayi.
Umunsi wejo twarakiye abantu b'abakongomani koko kwa kongomani kaje bava muri cyo gihugu bavuga yuko hari imigwano igizwe n'abantu bitwa Mayimayi hamwe n'abasirikare abo bantu kwabaje baciye kujya kane cya gasenyi hanyuma baciye baza bashika kuri commune bazananye muri iyo mihora tigirire cabo gishika kujana 160 kigizwe n'abana 104 abagore 44 n'abagabo 12.
Uwo mutegetsi yabwijwe ijya Amerika ko bakongomani bahavuye bajanwa ku mugoroba uyu wa mbere mu ikambi y'icishemere babifashijwemo n'ishirahamwe ritabari imbabari Croix Rouge.
Twebwe tumaze kubyuka ko twabyakiriye nk'uko utegeko wajejwe impunzi twarabakiriye nta kindi twari gukora atari kubakira hanyuma abantu bajejwe ibya Croix Rouge baciye babashikana ahantu mu cishemere ahantu hari transite yabarifije abakongomani.
Icishemere aho izo mpunzi zituruka muri Republika iharanira demokarasi ya Congo zara ijoro ry'uyu wa mbere rishira uwa kabiri zemeza ko zihunga umutekano muke. Umutama mapambano w'imyaka irenga 60 ari muri abo bakongomani baraye bahunze ababazwa n'ingene yataye urwiwe agasaba ko umutekano wogaruka.
Twahunze kubera esikirite umutekano muke nicyo cyatumye kituzana guhunga kugira duhunge kugira umutekano mukeya kubera umuntu kuva mu muryango wiwe si byiza kuta imirima n'ibindi ibyo ni ngorane kosaba ku bibindi byogenda neza.
Aba bakongomani bo muri Kivu y'ubumanuko babazwa n'ingene bama batayizabo kubera intambara z'urudacika kuva mu mwaka wa 2010 uno musore atashinye kwivuga izina yagiriza leta ya Kongo kwitaba kingira.
Turabangamiwe cyane muri Kongo tamutekano hari leta ntacikora kugira ngo amahoro agaruke ako kaduruvayo ko gutuma abantu bahunga bati byabo ibyabo biribwa nizo nkozi z'ibibi ba Mayimayi. Icyo dusaba leta ya Kongo nuko yita kuri buri muntu wese w'umukongomani naho atuye ahariho hose ntiyite ku mutekano w'ikinshasa h'abanyapolitike bicaye igerageze natwe tuzanira ingabo na polisi zicunga umutekano mu baturage bo muri Nord Kivu na Sud Kivu.
Abakongomani batayizabo kuva kuri uyu wa mbere ikambi bashikiye mu icishemere mu ntara ya Cibitoke yashinzwe kuva mu 2013 yashinzwe kugira yakire by'ifata kibanza site de transit mu Gifaransa. Abakongomani bahunga intambara zo mu buseruko bwa Congo inyuma yaho baca bajanwa mu makambi y'ibwagiriza mu ntara ya Ruyigi ikobero mu ntara ya Muyinga ni Kavumu mu ntara ya Cankuzo icishemere mu ntara ya Cibitoke. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Amakuru n'ibiganirano ku Radio Ijwi rya Amerika birabandanya ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 buri mwaka. Amakungu aribuka umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ikiza ruhonyanganda sida. Umunsi nk'uko bisanzwe warahimbajwe mu Burundi cyo kimwe no mu gihugu cy'u Rwanda, ni mu gihe isi yose ihanzwe n'icyo kiza, cyane cyane ingaruka zacu mu ngo, mu miryango ndetse no ku butunzi bw'igihugu muri rusange. Mu kiganiro muri sangacho kuri uyu munsi, mugenzi wacu Aloise Bigirimana yaganiriye na Richard Manirakiza, icegera cy'umuyobozi wa programme y'igihugu ijejwe kugwanya ikiza sida mu Burundi, PNLS, atangura atubwira atwiganira uko ibijanye n'ico kiza vyifashe mu Burundi muri iki gihe.
Yego, murakoze. Ibijanye na sida, konagenda bamenyeshe ko umugera wa sida ngaha mu Burundi ari kibazo cy'igihugu. Bituma mbere igihugu uhereye ku bategetsi bo hejuru icyo kibazo bagifashe nka nkama. Shima bagifashe nka nkama kuva mu 2001 barashyize umugambi bita CNRS, umugambi wo kurwanya ikiza sida. Urwego shima leta yafashe nka nkama rurongowe n'umukuru w'igihugu mu ntara, naho rukaba rurongowe na buramatari kushika mu makomine kwa rurongowe na musitanteri. Yerekana ko rero igihugu cy'u Burundi cyafashe kibazo nka nkama, kuko umugera wa sida n'umugera cyane cyane ingaruka mbi ku bantu bagifite ingufu, ku bakiri bato bageze guteza imbere igihugu. Tubona ko kenshi n'iterambere rishobora gusubira inyuma. Leta yifatikanya n'amashyirahamwe ahurikiwemo n'abajejwe gufasha abagendana n'umugera wa sida cyangwa kuwirinda, cyangwa n'amashyirahamwe ahurikiwemo nabo nyine bagendana n'umugera wa sida, kandi bifashwamo byongeye n'amashyirahamwe mpuzamakungu abasanzwe bafata mugongo igihugu, bikabifashwamo n'umuntu wese ari muri iki gihugu. Ni ikibazo gisaba ingufu isata by'igihugu byose, haba abari mu byigisho, haba abamenyeshamana, haba ari mu buzi bwa leta cyangwa abigenga. Ni ikibazo tudahagurukiye twese, tudashobora kugisubiza inyuma. Ubu rero turashimishwa n'intambwe tumaze gutera.
Mwatubwiye ko mu 2001 mwashyizeho umugambi wo kurwanya sida kandi urongowe n'umukuru w'igihugu. Kuva icyo gihe mwatubwira ibimaze gushikwako cyangwa intambwe mumaze gutera.
Ku 2001 nk'uko nabibabwiye harabonetse akarusho, turabye ibiriko birakogwa kuva icyo gihe. Harabonetse ko abantu baronswe imiti ku buntu, hanyuma bagaca bigishwa kuyifata neza, bakayifata bikwiriye kandi bijyanye n'iterambere ryagiye riraba, gushika n'aho n'imiti bafata yagiye yahinduka mbwa bihinduka mu byo gutera mu by'iterambere, ihinduka mu byerekeye kuronka igezweho, igeze ku majyambere kugira ngo abantu bashobore kuvugwa neza. Ubu tugeze nk'ukibanza abantu bafatiramo imiti ya sida, imiti ifata sida, ubibanza tugeze ku kibanza birenga 800, kandi dufatiye nko mu myaka iheze byari bike cyane. Nk'ibibanza ababyeyi bibungenze bagendana umugera wa sida kugira bashobore gukurikiranwa umugambi wo kubyara abana batanduye umugera wa sida, ubu byavuye kuri ku kibanza kimwe mu 2000 cyari kibanza kimwe kitarenga mu 2000. Nisandi ko ndababwira ko birarenga 800. Kiyo ni intambwe tubona ko yateye imbere ko abantu baronswa uburyo bwo kwivuza bubegereye, batabanje kugenda ku rugendo rurerure kandi bagakurikiranwa. Uko niko kubaza byagiye birongera kuko niko n'abantu b'abana n'abavuzi bagiye barongererezwa kugira ngo babafashe.
Urakoze, reka twakire abanywanyi ariko baratangura kutwakura, turaza turaduga ku bibazo uko biza biraboneka. Turafise Jean Marie kuri telefone. Jean Marie, mwiriwe, uri hehe, mushikiriza n'ikibazo cyanyu?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura, mvuka mu Kabuye muri komine Rango, ntara ya Kayanza. Jewe nangira mbaza umutumire ambwire ibimenyetso umuntu abona kugira ushobore kumenya ko yobagwaye umugera wa sida, hanyuma bimbariye ace yongera ambwire ikiringo ndinda guhera kugira ibyo bimenyetso abibone. Sawa, murakoze.
Urakoze, katwakire na Ernest. Ernest, mwiriwe.
Mwiriwe.
Mwakuye muri he mushize n'ikibazo cyanyu?
Ndi Uganda Kampala.
Mhm.
Ndee kine nagaruka cyane cyane no gukora ubukangura mbaga mu baturage.
Mhm.
Kuko hantu ha turagera na Uganda mu Rwanda hantu hose mbe usanga umugira abantu barandiye cyane. Ikindi nagaruka nk'uwo mutumirwa dufite hanga kuri radio. Nibyo koko kubaha imiti turabyishimira cyane. Ahantu akantu kama tuko nagira. Kukiwaka cy'umurire ho nta kintu baba babafashaho kuko nta kuntu baba irya imiti irya indyo idafite umubiri idafite akamaro ku mubiri. Naho ndumva niba batubwira nimba hari icyo babafasha ku byerekeranye n'imirire. Ikindi nagarukaho nibegera abaturage cyane babaganirije ubukangurambaga kandi bite gupima abantu hirya no hino bamenye umubare ufatika kuko hari abantu batinya kujya kwipimisha. Ikindi nagarukaho mu Rwanda ndabona bihari haba nk'urubyiruko rwitegura kurushinga hari gahunda iriho yo kubanza kwipimisha. Nabo batubwira mu Burundi nta numva byaba biriho nabyo byaba biri mu bintu byarwanya kwandura cyane.
Ego urakoze reka dusabe Richard Manirakiza yishyure abo bantu avunaguye kuko turacafise ibyo tugira duce hirya no hino kuri icyo kibazo nyine.
Murakoze nagira mbere ku byo mu ubaze ikibazo bwa mbere abazi ibimenyetso kugira ngo duse nk'abibukanya yuko tuto ibyisho ryonyine ridapima. Ubu nababwiye ko habagera biterambere mu byo gufasha gutanga imiti pfufahaza bituma rero ubu ibimenyetso tubonesha n'amaso bishobora kuduhenda tukenda kuri uyu n'uriya. Ubu rero nashaka kubasaba ko umuntu wese ahari umuntu utasumbereye yo kwijukira kujya kwipimisha. Icyo kintu gikuru ibimenyetso birahenda nano bivuga ubungene ngo umuntu abameze gutya na gutya ndabandiko ndavuga ibitajyanye n'ibiko nateza kubivuga kuko ibimenyetso ubundi bigira gupimisha ijisho. Ni ukuvuga ko rero twebwe ubu ikintu turiho turakorera ko ni uko mu 2020 turi ku ihangiro ry'isi yose yuko 90% yabo baba bagendana umugera wa sida baba babizi mu kubimenya ari kuja kwipimisha. Kandi twifuza yuko 90% mu gihe baba bamaze gupimwa tubashyira ku muti tukabakurikirana neza gushyika naho 90% nyine umugera uba utakiboneka mu maraso yabo ibyo twita mu Gifaransa charge virale indetectable.
Richard Manirakiza, tubwire ingaruka ku bijyanye n'ubuzima canke muri rusange mu miryango canke n'igihugu ico kiza gitera mu gihugu c'u Burundi.
Ikiza sida gifite ingaruka mbi cyane uhereye ku muntu wanduye ubwiwe ugaca ku muryango wiwe ukaja mu kibano mukaja hakorera canke hasanzwe arangurira imirimo ukaja mbere no ku gihugu cyose. Umugira wa sida ufite ingaruka mbi cyane gushika no kwa muganga mu nzira zose ufite n'ingaruka mbi no ku iterambere ry'igihugu kuko abandi bamugera nibajya badafise ingufu zo gukorera igihugu tugikeneye mu gihugu mu gihe abandi uyu mugera batagabanutse iterambere ryaza rigasubira inyuma. Umwimbi uragabanuka, umugera wa sida uzana impfuvyi mu miryango, impfuvyi tugira Imana bigasanga zibaye impfuvyi kandi zigwaye n'uwo mugera. Hari n'abatombora agasanga ntibanduye umugera wa sida ufite ingaruka mu mpande zose z'igihugu mu bice byose. Nicyo gituma bisabwa ko abantu bose bahaguruka kuko hari umugera wa sida n'iterambere mu gihugu ntibikunda.
Yego, reka imbere y'uko tujya ku bandi banywanyi ndababaze igihugu c'u Burundi, dufate igihugu c'u Burundi canke n'u Rwanda, nibaze yuko ari nka co kimwe ikintu igihugu coba kimaze gutakaza bijanye n'uwo mugera muri ivyo bihugu ni giki mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu
mere igihugu cyacu ibyonzi cyaratakaza abantu mu miryango twatakaza abantu mu gihugu twatakaza abantu arakaza abantu bakiri bato tutakaza abantu bose igihugu bize cyane n'abatize abana baratakaza ababyeyi iterambere yaheza naryo rikagira ikibazo mu gihe abantu bafite amagara make cyane ariko bahitanwa n'uwo mugera ni nacyo gituma rero igihugu cyashyizemo ingufu n'inzego zo hejuru zose zigashyiramo ingufu kugira ngo uwo mugera bashobore guhimiriza abantu bawipimisha maze bamara kwipimisha bakurikanwe kwa muganga bikwiye n'izo rutakaza byo byinshi cyane abantu batagira amagara bashatwuzura ku bitaro hanyuma ibitaro bikarengerwa yambye maze kurengerwa n'uburyo bwo mu miryango buraheraho kwasaza mu ndwara z'ibyuririzi zita maladie opportuniste les infections opportunistes mu Gifaransa ugasanga rero umuntu yama afite amagara make maze cyarambere rikagabanuka icyambere gabanutse mu muryango cyagabanuka no mu gihugu.
Yego murakoze. Turafise abandi banywanyi kuri telefone. Eric mwiriwe
mwiriwe
muhagaze he mushikirize kibazo cyangwa icyumviro cyanyu.
Ubundi mpagaze mu gisagara cha Bujumbura. Ubundi ndatanguye ku gitekerezo ibyarije byose ngiye kuraba na cyane cyane mu gwaruka kuko mvuge mu gwaruka kuko nanje ariko ndimo burakwiye n'ubundi gukomeza kuduhimiriza cyane kuko ugwaruka ubundi gogo nubwo bari kubavuga kwipimisha bobo nta nubwo bazitabira ahubwo barushirizaho kwishora mu ngeso mbi tikwega cyane cyane uwo mugera kandi twumva tuzi ko ugwaruka ari twebwe atwebwe Burundi byejo kandi natwebwe dutegerezwa kuba igihugu cyacu. Hama ikibazo cyanjye nacyo numva nacangira ko ni iki mbega ni gute hazongera igihe iki kiza cya SIDA kigahagarara ko tubona uko imyaka ihera ariko ibikigira ibitera biduga.
Ego reka twakire na Fisto aca bishurira hamwe. Fisto mwiriwe.
Ego mwiriwe.
Muri he mufite ikibazo cyangwa icyumviro?
Je magaze neza na neza mu gisagara cha Bujumbura mu Kamenge. None ko abazungu aribo bama bazana kwikingira bakatubwira inkere dukiye kwikingira nta kuntu bobaza ubuhinga bakoresha mu bihugu by'iwabo kubera usanga umugera wa SIDA ugwiriye muri Afurika cyangwa mu bihugu bikenya. Nta kuntu bobaza mu bihugu by'uburyo bakoresha kugira ngo babashe kwikingira cyangwa urugero rw'abandura ari ruke mu bihugu by'iwabo kuruta urugero rwo mu bihugu bikenya. Icyo nshya kibazo kiwanje.
Arakoze. Reka twakire umutumire Richard Manirakiza n'icegera cy'umuyobozi wa programme y'igihugu ijejwe kurwanya SIDA mu Burundi PNLS. Aba banywanyi babiri murabafitiye inyishu
nkuko babivuze twebwe mihangiro twihaye twavuze ko 2020 twifuza ko 90% w'abazi n'umuryango wifashe abasanzwe bagwaye bagataza abagiye ku mutima bagakurikiranwa gushika naho umugera utakiboneka mu mubiri aho ni 2020. Mu 2030 mu myaka 13 twimirije amakungu yose yihaye ihangiro n'u Burundi burimo icya cya SIDA cyora cyaratujijwe burundu bisaba ingufu z'umwe wese ahari.
Aha ni naho duherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Mubandanye mumviriza mukurikirana n'ibiganiro byishwe rya Amerika kuri site ya cha internet wezi.tokaburungu radio yacu. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka, ndashimiye badufashije mu bwinga bw'ivyuma. Twari turi kumwe na Fatuma Kalala Elmasi yadufashije kwegeranya no gushyira hamwe ibiganiro twabateguriye muri kano kanya. Tubibutse kandi ko turi kuri Facebook no kuri Twitter. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Site yacu ya internet ni wezi.tokaburungu radio yacu voa.com. Murakoze, mubandanye mwumviriza ibiganiro kwijwi rya Amerika.